VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Umuntu kwiba miliyari ukamufunga imyaka 5 akagaruka akayakoresha ntabwo ari igihano.
Uwo ni Vincent Munyeshyaka, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, aravuga kuri imwe mu mpamvu ituma ruswa idakika mu Rwanda ku munsi hateganyijwe icyegeranyo.
Abantu 28 bishwe mu gitero cya bombe ku ihoteli i Mogadishu.
Turukiya iravuga ko ibiganiro kuri Siriya byagenze neza.
Vyitezwe ko Perezida Mushasha wa Gambia atahuka mu gihugu ciwe ejo ku munsi wa 4.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abategetsi ba Somalia bamenyesha ko abantu batari bake bishwe canke barakomereka igihe abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bagira igitero uno munsi kuwa gatatu ku ihoteli iri ku murwa mukuru Mogadishu. Abakozi bajeje gutabara muri Somalia bamenyesha ko abantu 28 bishwe, abandi 50 barakomereka uno munsi kuwa gatatu mu gitero cagizwe n'abarwanyi ku ihoteli iri ku murwa mukuru Mogadishu. Ivyabona babwijwe rya America Service y'igisomali kumwiyahuzi yaturikije ikamyo yari yuzuye amabombe hanze y'ihoteli Dayan gatoyi imbere y'isaha 3 zo mu gitondo mu masaha y'Imogadishu. Iyo hoteli igendegwa n'abagwizatunga n'abagize inama nshingamateka. Umushikiranganji ajejwe umutekano muri Somalia, Abdiriraz Omar Mohamed, yavuze ko iyo kamyo yari yuzuye amakara mu mugambi wo guhisha amabombe yari itwaye. Abantu bitwaje ibigwanisho baciye biroha muri iyo hoteli bararasa abashitsi batana mu mitwe n'inteko zijeje umutekano. Umugwi w'abagwanyi Al-Shabab wagize ibitero nk'ivyo ku mahoteli n'ibibanza bikomeye mu gisagara ca Mogadishu, witiriye ico gitero ku kibanza cawo ngurukana umenyi. Hafi y'iminota 40 inyuma y'ico gitero, bombe igira kabiri yaturitse hafi y'ihoteli Dayan. Abamenyesha makuru indwi bari mu bakomeretse igihe iyo bombe igira kabiri yaturika. Prezida aherutse kuva mu matora mu gihugu cya Gambia, Adama Barrow azotahuka mu gihugu ejo kuwa 4 inyuma y'uko avuye mu gihugu ku mpamvu z'umutekano. Barrow yatsinze Yaya Jame yaramaze igihe kirekire ayoboye igihugu cya Gambia mu matora y'umukuru w'igihugu iyo mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yamara Jame yaranse kwemera ko yatsinzwe gushika mu ndwi iheze mu kuvuga ko hari bitagenze neza mu matora. Yaya Jame yavuye mu gihugu ku munsi wa 6 w'indwi iheze inyuma y'uko ibihugu vya muri Afrika mu burengero bigabishije gukoresha inguvu za gisirikare mu gihe Yaya Jame atari kuva ku butegetsi. Ukuva ku mu gihugu cya Gambia kwarangije imyaka 22 yaramaze ku butegetsi, aho yagirijwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu ko yakoresheje ubwicanyi kugira anumye abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Inteko zo mu karere ko muri Afrika yo mu burengero zimaze indwi muri Gambia kubera Jame yari yanse kuva ku butegetsi. Muri iki gihe ziriko ziriwahiriza umutekano kugira Perezida Mushasha Adama Barrow ashobore gutahuka mu gihugu ejo kuwa 4. Savye inteko zo mu karere kuguma muri Gambia mu kiringo c'amezi 6 yimirije, yamara ntangingo irafatwa ku vyuko n'imbizo nteko zizoguma mu gihugu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve muri Afrika tuje mu makungu, aho umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Turikiya Binali Yildirim yatangaje uno munsi wa 3 ku biganiro vy'amahoro vyo muri indwi biriko bibera mu gihugu ca Kazakhstan ku gihugu ca Siriya vyagenze neza. Turikiya, Uburusiya na Iran vyahagarikiye ivyo biganiro vyamaze imisi biri mu gisagara ca Astana, aho leta ya Siriya n'abaserukira abagwanya ubutegetsi bumvikanye ko bazokurikirana ishigwa mu ngiro ry'agahengwe muri Siriya bakongera bagashigikira utwigoro two gutora inyishu biciye mu biganiro ku bibazo biri muri Syria. Umushikiranganje wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim avuga ko inyishu yotegerezwa kuba iri mu leta nshasha ya Syria iserukira impande zose. Kimwe mu bibazo vyibonekeje mu biganiro vy'amahoro vy'imbere yaho cabaye uruhara rwa president wa Syria Bashar al-Assad yogira muri leta nshasha. Abagwanya ubutegetsi bashaka kwava ku butegetsi yamara abamushigikiye barimwo uburusiya bashaka ko aguma ku butegetsi. Itangazo inyuma y'ibiganiro mu gisagara cha Astana rimenyesha ko impande zose zizosubira guhura mu kwezi kuza i Geneva mu gihugu c'u Swiss. Itegekanijwe ko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategeka iyubakwa ry'uruhome ku rubibe n'igihugu cha Mexico kugira bibuze abimukira kwinjira muri Amerika mu buryo budakurikije amategeko. Trump ashaka kandi kugabanya igitigiri cy'impunzi zemerewe mu gihugu no guhangana n'ibisagara biriko bikingira abimukira batagira ibikaratasi bibemerera kuba mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. President Trump afise imigambi gutera igikumu ku mategeko ajanye n'abimukira igihe aza kugendera ubushikiranganje bujeje umutekano mu gihugu. Azofata izindi ngingo mu minsi iri imbere. Nta byinshi byatangajwe ku mategeko yafashe uno munsi wa gatatu. Yamara yafashe ingingo yo guhagarika kwakira impunzi mu gihugu mu kiringo cy'amezi atatu no kuziririza mu gihugu mu kiringo cy'iminsi 30 uwari we wese avuye muri Iraq, Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan na Yemen, ibihugu byose bigizwe hanini n'abayisilamu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Irushanwa rya 31 ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAN 2017 rirakomeje mu gihugu cya Gabo. Kuri uyu wa gatatu nibwo hateganyijwe imikino ya nyuma yo mu matsinda yo mu itsinda D. Mugenzi wacu Etienne Karekezi akomeje gukurikiranira hafi uko iyo mikino ikomeje. Imikino iteganyijwe uyu munsi ni iyihe Etienne Karekezi?
Edirwema urakoze cyane. Imikino iteganyijwe munsi ni mu itsinda rya D, niyo tsinda rya kane rya nyuma muri iyi mikino, aho Misiri uhari igihugu cya Ghana naho Uganda igaho n'igihugu cya Mali. Aha gusa twabwira ko uyu mukino w'umukino ukomeye cyane kubera ko bitewe n'uko amakipe atsindanwa biza kumenyekana neza niba amakipe kugeza ubu ngubu abari ku isonga Misiri ifite amanota 4 na Ghana ifite 6 akomeza irushanwa. Uti kibazo ni ikihe? Ikibazo aho kiri mu mukino uhuza Misiri na Ghana, aya makipe yombi aramutse anganije noneho Uganda na Mali nabyo bikanganya byaba ikibazo. Kubera ko hano Misiri nubwo yabanganije ishobora kuba yava mu mukino cyangwa se Mali yaba yatsinze bigatuma ikomeza irushanwa. Muri make no kuvuga ko hagati ya Misiri na Mali ariho mu by'ukuri umukino ushobora kuba wabera.
Hanyuma se nko ku ikipe ya Uganda iri bukine na Mali yo nta tike nta namahirwe ifite yo kuba yakomeza muri kimwe cya kane, ese ubona ishobora korohereza Mali kugira ngo Mali be yakomeza?
Aha niho ikibazo gikunda kubera cyo gukora ubu nakwita nk'ubujura mu mikino. Iyi mikino yo birabera icyarimwe kubera ko CAF ndetse na FIFA bisaba kwibwize nk'aha ngahe imikino bo kubera icyarimwe kugira ngo ntagire ikipe nimwe ishobora kuba yakorohereza indi. Birashoboka ntibishoboka ntawabimenya, gusa Uganda yo yarangije kuvamo bivuze ko nubundi ntacyo isigaranye yiteze ko yakomeza. Nuko bireba Uganda yoreje Mali ishobora koreza Mali gatsinda byinshi ku buryo Misiri iramutse itsinzwe cyangwa se ikanganyanagana Mali yakomeza.
Kuba Uganda ari nayo kipe yari ihagarariye akarere k'ibiyaga bigari aho dutangariza ivuyemo mu mikino y'amatsinda, ibyo byabivuze iki ku mukino w'umupira w'amaguru muri kariya karere?
Urebye aka karere, Uganda niyo yari hafi y'u Rwanda n'u Burundi, ariko na Kongo Kinshasa iracyari hafi ko yarakomeje. Ibi byabivuze ko muri kariya karere kose twavuga Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, Sudani y'Epfo, aya makipe yaba ari hasi. Ukubona ko Uganda kugeza ubu iracyafite 0. gusa hari kizere wagira uti Kongo Kinshasa mu itsinda ryayo irimo rya gatatu ari ryo se izakomeza muri kimwe cy'akane kubera ko umukino weje wayihuje na Togo Kongo yatsinze Togo 3-1 mu gihe muri iyo tsinda none Maroc yatsinze Cote d'Ivoire igitego kimwe kuri 0 aha Cote d'Ivoire ubu yarasezerewe nubwo ari wese ufite igikombe cy'Afrika kibihugu umukino w'amaguru
kandi ayo makipe yakomeje muri iryo tsinda rya se ariyo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Maroc niyo agomba gutegereza amakipe azava mu mikino iza gukinwa kuri uyu munsi
niko bizagenda buriya nokuza kureba bitewe nuko biza ku gutsindanwa cyangwa gutsindwa biravuga ko Kongo na Maroc tuvuje hari na Misiri na Ghana cyangwa se na Ghana na Mali bishobora kuza biri mu itsinda rimwe muri kimwe cy'akane bigahatana mu mikino yarangiye nakwibutsa ko mu mikino twarangije mu itsinda rya A harokotse Burkina Faso na Cameroon mu itsinda rya B harokoka Senegal na Tunisia ayo makipe nayo kwarane ari muri kimwe cy'akane
urakoze cyane Etienne Karekezi kuba utugejejeho uko iyo mikino yagenze urakoze cyane
turagushimira nge Eddie
Africa
Tuve igabo ahabera imikino nyafrika y'umupira w'amaguru tujye mu Rwanda aho urwego rw'umuvunyi ndetse n'ikigo cyiyemeje guhashya ruswa Transparency Rwanda basaba ko hashirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana gusa abaregwa ibyaha bya ruswa barasaba kandi ko umuntu hanwe n'icyaha cya ruswa yajya asabwa kugaruza ibyo yanyereje aho guhabwa igihano cyo gufungwa gusa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kabo
Mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane wabaye kuri wa gatatu inzego zinyuranye ziganjemo iza leta za muri icyo cyegeranyo zongiye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha biganisha kuri ruswa ku mugabane wa Afrika u Rwanda rwaje ku mwanya wa gatatu mu bihugu biri ku isonga y'ibihugu bitihanganira ruswa ariko hakaba basanga kuza ku mwanya wa mbere bidasobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu Madame Ngabire Makere umuyobozi wa Transparency Rwanda
Geuria ne numwanya ntishimira rwose kwa ko ndibaza ngo ise nkabari ya Botswana yigira 60 twebwe tubuziki uvango tugomba kumenya ko hari kibazo hari ahantu tuta imvugo itajyana n'ingiro ubwo natwe uroye ha mu karere wacu turi mu karere kabaswa niko navuga twigana n'abaswa noneho tukabarusha wenda tukagira ubuswa buke kuri bo nicyo gihe mfata ko ari cyo bivuze ahane naho ngira nkagira ikibazo nkavuga ngo ubukwere u Rwanda dukwiye kuba twishima tureba abantu badusarawundiza abantu badukikije abariho
mu mpamvu zivugwa ko zituma ruswa idacika havuzwe amategeko ajenjekera abafatiwe muri iki cyaha bwana Vincent Munyeshyaka no munyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu
aho bigaragara yuko gukurikirana umuntu byonyine bidahagije ahubwo ago no kugaruza ibyangiritse cyangwa se ibyatwawe umutungo wa leta cyangwa abaturage nawo kaba wakongera kugaruka kuko mu byo twabonaga mu minsi ishize wasangaga bavatswe umuntu yarahanwe yarakurikiranywe yarafunzwe ariko buriya ndagira ngo mbabwire ko bishobora no kubamo investment option umuntu kwiba miliyari ukamufunga imyaka 5 akagaruka akayakoresha ntabwo ari igihano
Transparency Rwanda n'urwego rw'umuvunyi nabo bavuga ku rwego rw'ubutabera ruri mu zituma iki cyaha kidacika Madame Ngabire Makire ukuri uyu muryango ndetse na bwana Musanga batware Crema umuvunyi mukuru wungirije bagarutse kuri iki kibazo cy'amategeko
Jewe njya mu nkiko hari nk'urubanza rw'umuntu wanyereje ntabwo ndumva umushinja cyaha asaba icyo kintu cyo kwagomba no kuryozwa ibyo yatwaye yigira gusa ku bihano bamufunga imyaka ingana irya bamucamanda nganari mu gihano bamuhaye bamushyiriremo no kugarura ibyo yatwaye bivanwe mu mutungo we niba atabigaruye ku neza bivanwe mu mutungo we ku ngufu za leta
ikindi nuko agomba kuba ubunyagwe bw'umutungo waturutse ku byaha bya ruswa n'ibyaha bimungu bukungu kubera ko rimwe na rimwe abacamanza bakunze kwirengagiza ingingo kandi itegeko rihari
mu kigeranyo cyakizwe hanze n'umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International iki kigeranyo gishyira u Rwanda ku mwanya wa 50 mu bihugu 126 byo ku isi ku rwego rwa Afurika u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu nyuma y'igihugu cya Botswana Botswana gihora kibi cya mbere mu karere Rwanda ruherereyemo. Urwanda ni rwoza ku mwanya wa hafi wa 50 ku rwego rw'isi. Tanzania ikaza ku mwanya w'116, Kenya ikaza ku mwanya w'145, Uganda ikaza ku mwanya w'151, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku mwanya w'156, Burundi bukaza mu bihugu bya nyuma ku rwego rw'isi buza ku mwanya w'159 mu bihugu 176. Naho ku rwego rw'isi ibihugu bigaragaramo ruswa nke haza Denmark ku mwanya wa mbere, Nouvelle-Zélande, Finland n'igihugu cya Suède. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Arakoze Asumta, tugume mu Rwanda. Urugereko Ministre rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Arusha muri Tanzania rwemeje ko ruzohereza inyandiko z'ibanga abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Bernard Munyagishari bemeza ko zibumbatiye ubuhamya bushinjura uregwa. Izo nyandiko nizo kimenyetso cyonyine gisigaye gishobora gushinjura Munyagishari ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aburana n'ubushinjacyaha, kuko abatanga buhamya imbere mu gihugu bagize ubwoba bwo kumushinjura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa.
Bagaragaza ibyavuye mu iperereza ry'ibanze ry'inyongera ku bimenyetso bishinjura bwana Bernard Munyagishari ku byaha bya genocide n'ibyibasiye ku muntu aburana n'ubushinjacyaha. Abahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza babanje kubwira umucamanza ko bahuye n'imbogamizi ikomeye yo kuba Minisiteri y'ubutabera yarabahaye amafaranga yo kubafasha muri iryo perereza itinze. Bwari ubugira kabiri aba banyamategeko bajya gukorera iperereza ry'ibanze ry'inyongera imbere mu gihugu rishinjura Bernard Munyagishari ku byaha burana. Ni iperereza urukiko rwari rwemeje ko abahagarariye inyungu z'ubutabera bagombaga kurikora mu gihe cy'iminsi itatu gusa. Maitre Brice Bikot, umwe mu bakoze iryo perereza, yabwiye umucamanza ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka aribwo we na mugenzi we Maitre Jeanne Dari Kumutesi bagiye muri gereza ya Mpangiri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda gushaka umutangabuhamya wari wababwiye mu iperereza rya mbere ry'ibanze ko yari afite ubwoba bwo gutanga ubuhamya bushinjura Munyagishari. Uyu yari yabasabye igihe gihagije cyo kubitekerezaho, kuko yemeza ko hari ahandi yatanze ubuhamya nk'ubwo bikamugiraho ingaruka. No ku nshuro ya kabiri uwo mutangabuhamya yagumye gutsembera abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari, ashimangira ko icyo bakikiri cyose gishingiye ku buhamya yatanga bushinjura Munyagishari. Maitre Bikot yavuze ko ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa mbere bakomereje muri gereza ya Rubavu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aha Munyagishari aregwa ko ariho yakoreye ibyaha burana abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe. Bahafite abatangabuhamya babiri nabo bagombye kuba bamushinjura. Abo batangabuhamya barimo n'umwe wahawe izina rya XXM kubw'umutekano we, ni n'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Uruhande rw'unganira uregwa ruvuga ko rwari rumukeneye kuko hari amakuru rubona yatanze yagombye gufasha umucamanza mu gushinjura Munyagishari. Uwo mutangabuhamya nawe yahakanye ko adashobora kugaruka mu rukiko, naho mugenzi we nawe abanyamategeko bahawe izina rya XXB bavuga ko umunsi bagiye gukora iperereza ry'ibanze wahise ubarangira n'abatabonanye nawe ngo abemerere cyangwa abahakanire. Ku munsi ukurikira hari ku itariki ya 19 z'uku kwezi aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera bakomereje urugendo rwabo muri gereza ya Ruhengeri Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Babwiye urukiko ko umunyururu wagombye kubaho ubuhamya bushinjura Munyagishari nawe yakomeje gutsemba. Avuga ko impungenge z'umutekano we yari yagaragaje ubwo bahuraga ku nshuro ya mbere zitavuyeho, kuko agifite ikibazo cy'umutekano. Bavuga ko igihe yashinjura Munyagishari ashobora kwisanga mu kaga. Abanyamategeko baragaragaza ko igisigaye ari ugutegereza inyandiko z'ibanga ziri mu rugereko MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha muri Tanzania. Mu gisubizo bwahaye abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari ku itariki 5 z'uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2017, nk'uko bigaragara muri kopi Ijwi rya Amerika ifite kuri iyi nyandiko, ubwanditsi bw'urwo rugereko bushimangira ko buzabaha izo nyandiko nyuma y'iminsi 21. Izo nyandiko abanyamategeko bazisabye bavuga ko zibumbatiye ubuhamya bw'abantu 16 bari ahantu hatandukanye hanze y'u Rwanda bashinjura Munyagishari. Ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Bonaventure Rubegwa muri uru rubanza bwabwiye umucamanza ko na byinshi bwavuga ku byavuye mu iperereza ry'ibanze ry'imbere mu gihugu ryagombye kuba rishinjura uwo burega. Bwavuze ko bigaragara ko iby'abanyamategeko basabwaga gukora babikoze. Bwavuze ko igisigaye ari ugutegereza ku rugereko MICT rwoherereza inyandiko mu banyamategeko bagasuzuma niba koko bushinjura Munyagishari. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yanzuye ko ubwo bigaragara ko abatangabuhamya bashinjura batinye kuza mu rukiko, mu gihe impande zombi zigitegereje ko urugereko MICT rwohereza inyandiko zibumbatiye ubuhamya bushinjura Munyagishari. Urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 7 z'ukwezi gutaha kwa kabiri. Yavuze ko icyo gihe abanyamategeko bagombye kuzagaragaza ingingo z'ingenzi zikubiye muri izo nyandiko zishinjura uwo bahagarariye. Kuriri perereza ry'ibanze ry'inyongera imbere mu gihugu ryatumye batanga buhamya bashinjura munyagishari binangira kubera gutinya ku mutekano wabo wajya mu kaga. Hari abanyamategeko batifuje ko twabafata amajwi babwijwe rya Amerika kubwabyo bitumvikana ukuntu nta buryo buriho bwateganijwe n'urukiko bwo kurindira umutekano batanga buhamya. Eka bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse ko radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho abakoresha amazi atangwa n'ishyirahamwe Regidezo binubira uburyo bayabonamo ku mabombo rusange. Amwamwe bavuga ko badaherutse kuyabona. Abashinzwe iby'amahoteli n'ubukerarugendo bo bemeza ko kubura amazi byabatesheje abaguzi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Mu gisagara cya Kirundo no mu micungararo yacyo, amazi atangwa n'ishyirahamwe rya leta Regidezo aboneka nabi nabi. Abasanzwe bavoma ku ibombo rusange rya Kanyinya ahitwa kwa Maria Roza bavuga ko amaze igihe batabona ni marikoroka.
Mazi kabisa yaranse gose, tumaze nk'amezi hafi nkane tamazi turo maze tuyakura kuri hantu hasi kururata kuri ku birometero byinshi biri mu labanga. Twavoma kwa Maria Roza rero batubwira yuko yoba yacikiye ahantu baba baragiriye uruzi rw'Abashinwa. Kugira ngo uvome kwa Maria Roza ikibido cyari amahera 30 uje kuvoma ingerekani.
Agira araza ku moteri agaca kama kubera amatara turabura ukuntu turonka amazi dukoresha. Cya twavoma kwa ya mutumba none nayo yarakana ntaci igihe kinini.
Abanyagihugu bavuga ko ayo bakoresha uno munsi ava kure urugendo rukabavuna.
Dufata uvuye ngai Kanyinya ucaho tuvoma. Umuhumwa utumye nk'umwana kuvoma nimwe amasaha abiri arahera kugashikana amazi. Urumva ko ari ingorane zo kuvoma amazi arakenye rwose.
Kuyavoma bisha kuzinduka kare nka saa 9 ugiye naho hakeye ni minsi 5 gusa ihaba. Hanyuma nyine bimaze kubera kuvoma ukaduka kuko ntiwogenda tumwanya n'umwanya uciye aronka.
Kiza nyine ni uko dufasha natwe tukaronka amazi nk'uwo tinda kumanuka kure. Aba nyine ahakora uhasanga abantu benshi kenshi tukaba twanakomekeye kwa tukanira amazi.
No mu gisagara cya Kirundo amazi naho nyene aboneka nabi nabi. Ubu mucuruza akorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi avuga ko kubona amazi atari ivya buri munsi.
Dufise ibyumba 9 turafise na restora turoze ibirahuri byo mu kabare ni ngorane y'amazi atayahari.
Iyo atamazi yabonetse ya Regidezo amazi mukoresha muraze mukayakura.
Tuyavomesha ku mwonga ahantu hita ku marimano kugira aboneke rero naho hari igihugu tuba twatumye tumutuma ku ibido amahera 200. Hanyuma uwo twatumye hegeye nawe asanga habaye benshi kubera amazi yabuze mu muji akariha amahera nawe kugira ngo avome batonze ku murongo ari benshi.
Mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi bavuga ko batakaza icyizere ku baguzi, ivyo navyo bikabaviramwo gukora bahomba.
Iyo twarose abakiriya n'ibido 200 n'indi gutyo aho no kuvuga iyo twarose abakiriya bagare bagereranye niho dukoresha ibido 205. Ni ukuvuga aho isuku ntiriba rigikunze neza ryo mu restora kuko ata amazi dufise akwiye. Mu ihoteli naho tutegereza gukoresha amazi make. Iyo ufise amazi yo hejuru naho urumva ko wa mukiriya aje adashobora koga amazi yo hejuru byoroshe. N'abakiriya bakabaza ati none ko ata amazi bimeze gute, ukaba tugasigura hari n'igihe baca bagenda bakagenda kurondera ahandi naho nyine bagasanga bimeze uko canke ugasanga baciye bagumayo bivanye n'uko nkumbure hariho umurongo batahaye amazi ahandi ahari
abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo no mu micungararo yacu aho bakoresha amazi ya Regidezo basaba iryo shirahamwe gutora inyishu y'ikibazo c'amazi Burundi muri Regidezo igisata cyo mu Kirundo baratanga umuco kuri ico kibazo abagiserukira mu ntara ya Kirundo basigura ko imvo zibiri zituma amazi ataboneka neza nkuko vyategerezwa ubwa mbere bamenyesha ko hari imiringoti isoza amazi ava mu isoko rya Mutumba yatobotse isana sanwa giyo miringoti riracagoranye kubera ivyo bikoresho vyarengewe n'amazi y'urugomero ruherutse kubakwa n'ishyirahamwe ry'abashinwa kugira ruzovomere umwonga wa kijambere uherutse gutunganywa hagati ya komine Ntega na komine ya Kirundo iyindi seguro ya kabiri ihagaze kwikorakuranwa ryo kuronswa umuyaga nkuba risanzwe riba mu gihugu cyose uko babisigura igisagara ca Kirundo gisanzwe kironka amazi aduzwa n'imoteri iyo moteri iduza ayo mazi ava mu mwonga wa Kavogero ikoreshwa n'umuyaga nkuba uko igisata ca Regidezo mu Kirundo kibisigura nuko igihe cyose igisagara ca Kirundo kitaramukiwe kuba gifise umuyaga nkuba imoteri iduza amazi ica ihagarika ico gikogwa umwizero urahari ko amazi ashobora kuzoboneka mu minsi iri imbere mu gisata ca Regidezo mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kuvugana n'abajejwe ibyo gutunganya uwo mwonga wa Nyavyamo kugira barabe ingene imiringoti isoza amazi y'isoko rya Mutumba yosanugwa mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho reka Fidele Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi.
Urakoze Edi, twababwiye ko abategetsi ba Somalia bamenyesha ko abantu batari beke bishwe cyangwa barakomereka igihe abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagiriye igitero no munsi wa gatatu ku ihoteli iri ku mugwa mukuru Mogadishu. Abakozi bajeje gutabara muri Somalia bamenyesha ko abantu 208 bishwe, abandi 50 barakomereka uno munsi kwa gatatu mu gitero cyagizwe n'abagwanyi ku ihoteli iri ku mugwa mukuru Mogadishu. Kwine nkuru yerekeye akarere ka Afrika, twabwiye ko Perezida aherutse kuva mu matora muri Gambia Adama Barrow azogaruka mu gihugu ejo kuwa kane inyuma y'uko akivuyemo ku mpamvu z'umutekano. Barrow yatsinze Yaya Jammeh yaramaze igihe kirekire arongoye Gambia mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yaya Jammeh yaranse kwemera ko yatsinzwe gushika mu ndwi iheze, kuvuga ko ari bitagenze neza mu matora. Umushikiranganji wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim yatangaje uno munsi wa gatatu ku biganiro vy'amahoro vya muri indwi biriko bibera mu gihugu ca Kazakhstan ku gihugu ca Syria byagenze neza. Turkiya, Uburusiya na Iran byahagarikiye ivyo biganiro vyamaze iminsi ibiri mu gisagara ca Astana aho leta ya Syria n'abaserukira abagwanyi ubutegetsi bumvikanye ko bazokurikirana ishyigwa mu ngiro ry'agahengwe muri Syria bakongera bagashigikira utwigoro tw'ubutora inyishu biciye mu biganiro ku bibazo biri muri Syria. Bitegekanijwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategeka iyubakwa ry'uruhome ku rubibe n'igihugu cya Mexique kugira bibuza bimukira kwinjira muri Amerika mu buryo budakurikije amategeko. Trump ashaka kandi kugabanya igitigiri cy'impunzi zemerewe mu gihugu no guhangana n'ibisagara biriko bikingira bimukira batagira ibikaratasi bibemerera kuba mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Perezida Trump afise imigambi yo gutera igikumu ku mategeko ajanye n'abimukira igihe aza kugendera ubushikiranganji bujeje umutekano mu gihugu azofata izindi ngingo mu minsi iri imbere.
Shuti mwese turi kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteza amatwi, tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidele Niyongabo, tubifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.